Huko vyemezwa na Major Clement Chimana chegera cy'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Lieutenant Colonel Darius Kurakure yishwarashwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare wamwishe yamusanze mu kigo cy'ibiro bikuru vya gisirikare Etat Major de l'Armée igihe abandi basirikare bahakorera bari mu karuhuko ko ku musase hakaba hari gihe c'isaha 6:30 gushika ubu wabikoze ntaramenyekana nkuko bibandanya vyemezwa na Major Chimana yasomye itangazo ryasohowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare.
Uwo mwicanyi yaciye ahunga agenda yikinga inyubakwa z'ibitaro vyitiriwe umwami Ludoviko wa Gasore. Abasirikare ba FDN bakurikiye uwo mwicanyi ariko arahunga yataye inkoho yakoresheje mu gukora iryo shano, amatohoza akaba ariko arakogwa kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ishobore kumenyekana.
Mukurindira kwafatwa ibiro bikuru by'intwara miheto z'u Burundi birafite ico bisaba abasirikare bose.
Ibiro bikuru by'intwara miheto z'u Burundi biriyamije vyivuye inyuma ububisha bwose busa nk'ubu, bikaba bisavye abasirikare bose aho bari ko boguma bafatanye munda kandi bakirinda abogerageza kubacanishamwo mu ntumbero yo gusambura igisirikare c'u Burundi.
Lieutenant Colonel Darius Kurakure yatwara bataillon yitwa Jenny Dokomba mu ikambi yo kumuzinda mu burengero bw'u Burundi mu ntara ya Bubanza. Kuva hatanguye kumvikana amasasu mu mwaka uheze mu makaritie amwamwe y'igisagara cha Bujumbura, ni izina ryiwe ryamenyekana rwose, yahora atwara karere k'umutekano mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura. Abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe yigenga baramwagirije kenshi ko ari muntu wazangabo zihohotera agateka kazina muntu n'inyuruzwa hamwe n'igandagurwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2015 hishwe General Adolphe Nshimirimana yigeze kurongora iperereza ry'u Burundi. Lieutenant Colonel Ikurakure abaye intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru, officier supérieur igira kane yiciwe ku mugwa mukuru Bujumbura. Iruhande y'aba bane bagandaguwe bakiri mu mabanga hiyongera ko Colonel Jean Bikomagu yigeze kurongora ibiro bikuru vya gisirikare nawe nyene yishwe mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Eloje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.